mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com, naho kuri Facebook ni kuri VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti, muduteza amatwi. Ni yedirwe mubasuza kandi mba ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha.
Muri kino gihe isi yose ibangamiwe n'ingendagurika ry'ibihe, tugiye gucungera ko itunganywa ry'ibisagara rikorwa hisunze amategeko.
Uwo ni umupfasoni Space Caritas Njebarikanuye, ni icegera cy'umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi, avuga ku migambi urwo rwego rugiye gukora muri uku kwezi kwa gatandatu. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi tuyigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka ya makuru tuyahere mu Burundi, aho kwiga no kwemeza umushinga w'ingengo y'imari ya leta igihugu kizakoresha ni kimwe mu byo inama nshinga amateka y'u Burundi izibandaho muri uku kwezi kwa gatandatu. Ibyo byavugiwe muhango wo gutangiza igihembwe cy'inteko ishinga amategeko. Ni nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evarist Nzikobanyanga.
Ariko yugurura ibikorwa by'ukwezi kwa gatandatu, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, umushingamateka Pascal Nyabenda, yashikirije urutonde rw'ibizibwa byongere byemezwe mu kiringo cy'ukwezi. Ibyo bikorwa bigiye kwisunga ibwirizwa nshingiro rishasha nk'uko warongoye ubwo rwego rukurikiranira hafi ibikorwa bya leta yabishikirije.
Nous avons procédé à l'analyse et à l'adoption des amendements de la loi budgétaire 2018 pour la.
Tugiye kwiga kandi twemeza integuro y'itegeko genga amafaranga leta itegereza gukoresha muri 2018 kugira gisunge ibwirizwa shingiro rishasha. Tunisunge n'itegeko rigenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Twisunze kandi ingingo 179 y'iryo bwirizwa shingiro rishasha. Ukwezi kw'indwi kuzoba ari uko akaruhuko, naho biruko umukuru w'igihugu afise ububasha bwo kudutuma ko mu nama idasanzwe, kuko hari amategeko n'amabwirizwa akeneye guhinyanyurwa kugira yisunge iryo bwirizwa shingiro rishasha. Ibikorwa nk'ivyo vyanatunganijwe kuri uno wa mbere mu nama nkenguzamateka. Icegera ca mbere c'umukuru w'iyo nama nkenguzamateka niwe yuguruye ibikorwa. Umukenguzamateka Space Caritas Njebarikanuye nabo nyene yashikirije abarongoye ihangiro ry'urwo rwego muri kuno kwezi kwa gatandatu gukurikiranira hafi ibijanye n'itunganywa ry'ibisagara kiri mu bigiye kurangurwa n'inama nkenguzamateka.
Gihe isi yose ibangamiwe n'ingendagurika ry'ibihe, tugiye gucungera ko itunganywa ry'ibisagara rikorwa hisunze amategeko. Tutagaseseshwa rumuri, mwariboneye mwese yuko imyuzurira ihitiye isindikarije igisagara ca Bujumbura biturutse ku mbo zitandukanye, na cane cane kubatakurikije amategeko ahari, aho usanga bapfuye ingene bagiye barubaka. Tugiye kandi gusaba leta kwifatira ingingo zibereye abo bose bubatse hatisunzwe amategeko, na cane cane abubatse ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika, abubatse ku nkengera z'inzuzi, naho hose hatuma ibidukikije bigiramirwa.
Icababa ca mbere c'umukuru ubwo rwego rucungera ibikorwa vya leta rutora rukongera rukemeza amategeko rushikiriza ko tugiye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Umukenguza amateka Space Caritas Njebarikanuye akavuga ko kugira ibidukikije ntibigume bihona, hagiye kuba ihimirizwa ryo gutera ibiti.
Mu ngeri twagize makomine amwamwe y'igihugu, twaboneye ko ibidukikije bigeramiwe, ahatari hake amashamba yarakonejwe. Ni ngombwa ko imisozi isubira kwambikwa abenegihugu baratwemeye ko biteguye gutera ibiti mu gihe boronswa imivyaro myinshi y'ibiti, na cane cane ibiti bidakenera amazi menshi. Nico gituma duteye akamo leta kugira ngo itegekanye uburyo bukwiye kugira ngo twitegurire icyo gikorwa cy'ikomo.
Haba ku ruhande rw'inama nshinga amateka cyangwa ku ruhande rw'inama nkenguza amateka, abuguriye ibikorwa by'ukwezi kwa gatandatu bashimira Abarundi kubona baherutse kwitorera ibwirizwa shingiro. Mu majambo bashikirije yaba Pascal Nyabenda arongoye inama nshinga amateka cyangwa Space Caritas nje barukanuye icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguza amateka, bakavuga ko abahakanye cyangwa abemeje iryo bwirizwa shingiro bose rigiye kubagenga. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2. Mwotwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Akanama ngishwa nama kashyizweho na Leta y'u Rwanda ngo kajye inama ku bibazo bibangamiye igihugu kabwiye abasenateri ko hari ibibazo byugarije abaturage bigomba gukemuka. Hagaragajwe ikibazo cy'abakatiwe icyaha cya Jenoside bagiye kugarurwa mu miryango, hasabwa ko hatangira imyiteguro yo kubakira. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Iyi nama igizwe n'abantu bakuze akenshi bagiye baba mu myanya yo hejuru mu mirimo ya Leta. Imbere abagize komisiyo ya Sena ishinzwe imibereho myiza y'abaturage, aka kanama kagaragaje ko kimwe mu bibazo byugarije iki gihugu ari uko abayobozi bataganiriza abaturage kuri gahunda zibakorerwa. Uyu ni ambasaderi Polisi Deni, umwe mu bagize aka kanama.
Turacyari muri izo nzego z'ibanze, abantu bakomeje guhera muri za raporo. Raporo ziraryoshye, kwandikira twakoze ibi twakoze ibi twakoze ibi, ariko rimwe na rimwe wahagera kasanga ni raporo nyine bya bindi bitango baratekinitse. Ariko ikiboneka nuko tugomba kureba ukuntu uruhare rw'umuturage mu mukorerwa. Rero mujye mubyumva niyo baje mu mihigo batanga uburyo mu mihigo bavuga budget yakoreshejwe n'iki. Waza kumva babajije umuturage hirya ati nta ujya mbaza ibyerekeranye na budget. Iyo raporo yatanze ko ngo bivuye habiri gatabiri kagera muri izi nzego.
Leta yashyizeho inzego nyinshi zegereye abaturage cyane cyane za njyanama zashyizweho kuva ku rwego rw'akagari kugeza ku karere. Izi njyanama zari zigamije guhuza abaturage n'abayobozi. Abasenateri bagaragaje ko mu ngendo bakoreye hirya no hino mu gihugu basanze izi njyanama nazo ubwazo zitagera ku baturage. Uyu ni Senateri Nkusi Laurenti.
Nk'aba bayobozi begura babibwira inama njyanama kore y'abatuye cyangwa perezida w'inama njyanama, ariko abaturage yitwa yuko aribo ntabwo bamenye impamvu nyakuri. Bakibaza bati ese bariya bo buriya ni twebwe ni biki? Ugasanga rero n'izo nama njyanama niyo bazibwiye, sinzi niba bazibwira ukuri kose, ariko ibyo aribyo byose byibura nibo mu muhango uberaho.
Ubusanzwe inama njyanama zashyirweho ngo zihuze abaturage n'ubuyobozi. Hari benshi bazinenga gukorera mu kwa kwa nyobozi kuko izo nyobozi arizo zibaha amafaranga mu gihe habaye inama. Abagize aka kanama ngishwa nama batangaza ko basanze abaturage batazi njyanama zabo kandi byitwa ko aribo babashyizeho. Uyu ni Maria Mukantabana wahoze ari umusenateri ubu ni vice presidente w'iyi nama ngishwa nama.
Biragaragara ko abaturage bazi njyanama n'akamaro bafitiye ari bake. Njyanama yari uburyo bwo kugira ngo ihuze ubuyobozi n'abaturage, ariko iyo usanze umuturage atazi njyanama ni ukuvuga ngo iyo njyanama hari aho itagera, hari ikidakora. Aha naho twasangaga hari icyakorwa kugira ngo izo njyanama koko zizamure ibibazo by'abaturage, zijyana amakuru ku baturage, wa muturage noneho ashobore no kuzuza inshingano ye.
Abagize Sena kandi bagaragaza amaraporo agezwa mu nzego zo hejuru, ariko wakurikira ugasanga abaturage barengana batazi icyo ayo maraporo avuga. Uyu ni Senateri Ntawukuriryayo Jean Damascene.
Inteko rusange y'abaturage ku kagari, inteko rusange y'abaturage ku mudugudu byahindutse inama nk'izindi. Umuyobozi aragenda akajya gukora inama. Ese wabarese bakazamura ikibazo noneho bakakigeza urupfu bakakiganira ukabaha n'umwanya, ariko ubaha umwanya ubafashe. Kuva mu mwaka w'2008 kugeza uyu munsi imyaka 10 irashize, 38% kw'ijana kw'abana n'abantu ntibagira imirire myiza, harimo naho n'abagwingiye. Ugasanga abantu bagiyeho uvuze ko abantu batazi guteka ibiryo uvuze hanyuma umukuru akavuga atari ko reka noneho reka tubyemere ko batazi ariko se iyo bidahari byo bigenda bite afeti dufite ikibazo rero hano mu buyobozi nk'ubyo mwabivugaga umuntu aho kugera ngo akore ishinga nk'uko mwabivugaga anazikurikirana yenda gira ko yongeraho iyo batubajije twese ngiye kubikora imbere hose
akanama ngishwa nama k'inararibonye kamaze imyaka 3 gusa gashyizweho aka kanama gashinzwe kugira inama inzego za leta raporo yako bakayitanga muri presidansi ya republika Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika Kigali
Kumakuru ajyanye no hirya no hino ku isi ministri w'intebe wa Yordania Han Mulki yeguye ku mirimo ye uyu munsi intandaro ni imyigaragambyo ikomeye imaze iminsi mu murwa mukuru wa Amman no mu yindi migitandukanye abaturage bayijyamo bararwanya amategeko mashya azamura ibiciro n'imisoro babasakuza ngo uzamuye ibiciro abashaka gutwika igihugu n'ubwa mbere mu myaka 5 ishize Yordania ibayemo imyigaragambyo ikomeye Umwami Abdallah wa kabiri yasabye guverinoma n'inteko ishinga amategeko kuganira n'abaturage ku itegeko ry'imisoro mishya yagize ati umuturage ntakwiye kwirengera wenyine umutwaro w'ivugurura ry'imisoro itegeko ryatumye ministri w'intebe wa Yordania Han Mulk yegura rizamuraho 5% imisoro y'abantu ku giti cyabo na hagati ya 20% imisoro y'ibigo by'ubucuruzi Ahandi havugwa iyegura ni mu gihugu cya Madagascar aho ministri w'intebe Olivier Mahafle yeguye ku mirimo ye uyu munsi byaturutse ku iteka ry'urukiko rukuru rengera iremezo ry'itegeko nshinga ryategetse ko umukuru wa guverinoma agomba kwegura bitarenze tariki ya 5 y'uku kwezi kwa 6 nabyo byaturutse ku myigaragambyo y'abatavuga rumwe na leta iba buri munsi kuva mu kwezi kwa 4 imyigaragambyo yatewe n'amategeko mashya agenga amatora batemera abanyapolitike bananiwe kumvikana kugira ngo bakemure ikibazo nibwo urukiko rukuru rurengera iremezo ry'itegeko nshinga rubyinjiyemo rutegeka ko ministri w'intebe asimburwa n'undi wumvikanyweho na bose ministri w'intebe mushya agomba gushyirwaho bitarenze tariki ya 12 y'uku kwezi
bamwanye hamwe bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Tumenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yari ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25 mu ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa shortwave tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umuntu yitegereje ibijyanye na politike ku mugabane wa Afrika abantu benshi bayinjiramo kugira ngo bahakure amaramuko aho kwita ku nyungu z'abaturage kubera icyo abanyapolitiki babona ko ibintu nk'ibyo ari ibintu bisanzwe mukanya mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Francis Rohero uyobora ihuriro ry'ibyiyumviro Mouvement Orange yifuza ko abantu baganira politike bafatiye ku kamaro yabagirira aratangira asubiza niba benshi mu bayobozi bayijyamo bagamije kubona ubukire
siko byamye bimeze urazi nk'igihe abantu ba mbere bagiye muri politiki muri Afrika mu bihe hari kurongera kwikukira mu myaka y'1960 usanga abantu benshi bagiye imbere nko kutuvuga mu Burundi nka Gasore mu Congo ba Patrice Lumumba muri Kenya ba Jomo Kenyatta n'abandi hari nje kuvuga muri Afrika n'abantu batari bibaza yuko ibyo bagiye mu biza kubaha ubutunzi cyangwa biza kubaha akarusho hariho ikintu kijanye n'imibereho bariko bararondera ukwikukira kw'ibyo bihugu no kuvuga yuko inyungu ya mbere uwo muntu yarondera yari iryo teka cyangwa ico kintari kariyumvira rero uko byagiye biraduga imyaka uko yagiye iraduga ibihugu byinshi byacu bitangwa gukoresha amahera birakoresha iby'ubutunzi hanyuma bigenda birunyuka uko byagiye birakurikirana niho ubu twageze mu bihe usanga abantu bose n'umuntu aho yavukiye atarigera ashobora gushikiriza icyiyumviro cyiza hano na hamwe cyangwa akoranye abantu batanu ngo baganirire ugasanga ubu nyine umuntu yavuka akavuga yuko agiye mu migambwe n'ibyo byatumye imigambwe myinshi muri Afrika igira icyo bita abanywanyi bakabashira ku iparati nk'ikintu cisa namuje umugira uti ndagushize ku munywanyi wanje ntizova navuga byiza navuga bibi ntahuzoja n'ibyo kenshi ugashusanga abantu baja mu migambwe muri iyo politiki kubera agira ati harya bazompa akazi harya bazompa iki umuco rero wo kumviriza abantu benshi batandukanye ngo wumve uti naka yavuze ibi nk'ibijyanye n'ibya social uti naka yavuze ibi nk'ibijyanye n'iby'imitahe ngo batandukanye ngo umenye uti nohijwe iyo canke nohuriya ugasanga ntibikibaho mu nyuma byagiye birunyuka aho politiki yakorwa bivanye n'intara abantu barimwo ubwoko abantu barimwo umuntu ukamushigikira naho yoba ari gito uzi ko hari icyo musangiye canke idini n'ibindi kugira ugira uti ahashitse nanje nzoba nugoroye nzoba ndonsiki ibyo rero byarononye ibintu rwose cyane muri Afurika.
Muravuze ko abategetsi ba mbere baharaniye kwikukira mu karere ka Afurika mu by'ukuri bari bafise umutima wo gukunda igihugu bagwanya intambara zitoroshe bagwana n'igikoroni muravuga ko kumunyuma kubera amafaranga amaze kuboneka mu gucukura nk'amatungo ari mu butaka ko ibintu byagiye birahinduka n'iki cyabitumye mu by'ukuri haba icyo gihushanye hagati y'abategetsi bo mu bihe bya mbere byo kwikukira n'ubu.
Ego cyane icyo cyarabitumye nuko mu ntango abantu benshi ntibari barabitegereye bari bazingira ngo ko izo independence zibonetse bose basha bamererwa neza ubwo nyene ntibaba bumva uruhara rwabo n'umwanya bizofata. Je ndafatira nko ku karorero ku ijambo umuganwa bavuga ko atari umugani Rudoviko wa Gasore ijambo yavuze muri buka ko yagira ati ariko arashikiriza abayatsinze yagira ati namwe babiri mwatureze muratuba hafi ni kuvuga ko icyo wewe waharanira ugishitseko ntutuka uwundi ahubwo ubuzi ko hari icyo yogufasha nawe ugaca ubwenge ukamenya ko hari icyo uri kuraca kurondera. Akenshi rero muri Afurika haciye haza intureka ugusinda nibyo bamwe no muri abo b'umuco gihe nyine abataba babitegera mubati ko ntose independence zose biraheze. Akenshi rero habaye ugushamirana hagati y'abantu ugucanamwo biciye ku bwoko n'ibindi mugabo icyitwa ifaranga sico cari kimaze kuja imbere cyane. Harabaye rero kutizerana gukomeye harabaye icyo twijewe mu mwimvorage dukunda kwita manque de leadership aho umengo kuba ubusingira hamwe mu migwi nibyo kenshi abantu bashira imbere uvuze cyane menshi ufise amahane kurusha abandi ukamengo niwe yabaye umukuru. Kenshi rero nibyo byabaye harabuze uburongozi bwiza mu mitima y'abantu haba ugushamirana bari byo bifata ikirindi hanyuma abantu baja kwishimikiza amoko yabo n'ibikigiri byabo aho bari nko ku ntara n'ibindi bica bituma ibintu bigenda kuyangara. Mu myaka rero yagiye iratera imbere uko amahera yagiye aratera imbere uretse ko hari ibihugu bimwe byagiye biraca nko mu ntambara hari nkaho rero bashoboye kuronka nk'icyo nokwita agahengwe icyo runafata nka stabilite babigize rero ibyo wasanga wabaye umukuru byabaye umuntu akomeye cyane yatunze hama abandi akabahera ku ntoki abo bandi rero ntibaba bacindira bati mbega ejo tuzomutora mbega ejo azogira gute nivyo vyatumye hari abaperezida muri Afurika bamara imyaka 30-40 ku butegetsi agira ati sinzohava igikenewe si iciyumviro cico ngomba gushikana ku igihugu igikenewe nuko haba abantu bansaba nanje nkabasabisha hama nkabaha nyuma bakanyoboka batakeneye kumva ibyo mvuze naho rero mba ntandukanya nti akaba kwiyumvira akaba guharira no kugira icyo abantu bashitseko cy'akamaro mu buzima bwabo.
Hari abavuga bihweje nko kugena politike yose muri Afurika kusanga haba abari ku butegetsi na batavuga rumwe na leta kubera iyo ngendo uko ari kurabisigura ko bose baharanira izo nyungu umwe wese arondera gushika aho uri ku butegetsi ari yitwa ko ari mu batavuga rumwe na leta ahashitse kenshi urasanga akora ibintu bibi birengeye n'uwahahora n'iyo ngendo umwe muri ko mwabyitegereza iyo nyifata umuntu anike kizotuma ihinduka.
Ego cyane urumva turakoresha ijambo ngo opposition abantu bose bararifashe ni kuvuga opposition ni kuvuga yuko umwe iyo atwara abadatwara bacye bavuga ngo bari muri opposition muga mu bisanzwe sivyo umuntu ntaba muri opposition kubera atari ku butegetsi ni kuvuga yuko yategereza kuba afise ikintu cy'igihushane ariko aravuga mu byerekeye imitwarire ingene igihugu cogenda ijambo rinda afise ritandukanye n'uyu yari karatwara. Kenshi rero siko biba bimeze biranatangaje abantu babiri usanga biyumvira kumwe icyo hanshikana no shirahari wanje abandi no bapfunga abandi no bica nanje biwanje bo higwa bakubaka amazu bakaronka ibi n'urya hari ugasanga n'ivyavuga abo bantu nta numwe bari mu opoze wundi hose babari bamwe igitandukanye nuko washoboye kuhaja imbere y'undi ariwe bayafashe ico kirimbi akagikoza ico ashaka. Akenshi muri Afrika sinibaza ko hari opposition ari nabyo kenshi iyo uhamagaye abantu babiri batandukanye bamwe baharira umwe bita ngo lezo poza karismatike na bamwe bita nyene bati nabagumye batwara abakandidati ugiye kubabaza uti ni igiki mwebwe mutandukanye ko mu by'ubutunzi mu gihugu cyanyu bakubwira ngo ivyo ntibikenewe ngo tuzobivuga hanyuma ngo igihugu cyagiye mu mutekano wabaza uti mu byerekeye amashuri ni igiki mutandukaniye ko ni igiki mwokora ntacyo bashobora kuvuga wabaza uti mu byerekeye umutekano mu byerekeye kuvura abantu ni igiki gitandukanya ibyiyumviro byanyu ntibigera bakivuga ubwitsuki rero ki inyishu yavyo ni gihe twebwe inyishu twibaza nuko abakiri bato uno munsi bakwiye gufata umutima bagashira hamwe umutima wabo bakiyumvira tukaramura abandi bantu bashasha mu myaka iri imbere bazoza kuvuga politiki bazoza kumva yuko uwundi yagiye ku butegetsi wundi adakenyere gupfa uruko avuga uti jewe gutunga inzu bugira uku canke amashuri inzu yagira uku ivyo vyerekeye butarenzeho bikora uku undi akavuga ati je sindabishima uku ivyo rero bizogenda biradufasha shikaho twumva ko turamuye abantu benshi bashobora kwiyumvira abantu bataja kwambara imipira y'imigambwe bataja gusa kwambara amabara y'imigambwe ahubwo bashira neza mu mutima wabo bakavuga bati mbega umugambo uriho unyuri kuvuga iki kubyerekeye iki nanje nokivuga ko iki nimba bagihuje icyo bavuga ko nimba barihuje ibyo bavuga bakavuga ko atari abawopoza ahubwo bakanama rimwe ibyo bibanza bagasoma babisangira kuko nta n'umwe ari umuwopoza wundi nta namba sibyo
Reka tubandanye tuje ku mirongo ya telefone Dani aduteye akamo Dani uratwumva
Yego ndabumva
irindi zina nahuri
Ni Dani Junior Manda akize nk'abandi mu ntara ya Murambi
mu Burundi
mu Burundi
Yego akabazo canke icyumviro
akabazo ri kamwe interano nayo nyine ntiyohara nshoboye gushigikira uwo muntu w'inararibonye yuzuye akaranga mutima no gukunda igihugu Francis ndabanza kumuramutsa kwanza nagire imari muje imbere ibikorwa byiwe bije imbere hanyuma nagomba gushimikira hakuru kuri ico kintu kiganiro mbanza gushima ukuntu ico kiganiro cyafatiye ku kintu cyiza cyane kuko mu Burundi ntidupfa ibibanza cyangwa ntidupfa inyungu yo guteza imbere igihugu dupfa umushahara usanga dupfa umushahara ati jyewe ngiye hajya mpembwa neza ngiye hajya nashobora kwisunura ngiye hajya nashobora gukora neza ati ngiye hajya ndashobora gushika ku kintu rero nagomba mfatanye na n'uwo Francis mbwira n'abandi yuko abakiri bato twavuga tutugira duhindura ibi twokora gute tutaravye imishahara ahubwo dufise umutima w'ukunda igihugu no guteza imbere igihugu gutyo batoya bacu n'abakuru bacu bakatubonera ko akarorero ibaza ko generation yari ikwiye gufatira ku ibivyiyumviro vya Francis kugira ngo ejo buzo Burundi bwiza cyane icyo nagira nsabe rero nagira mbaze Francis mbega ni gute ibivyiyumviro vyoshobora gutera imbere abajene benshi n'abandi batari batafite ibiganza vyera bagashobora guteza imbere igihugu mwiyo ntumbero ya Francis mwico cyumviro cya Francis na mvuga nti twari dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira ngo icyo cyumviro gishobore gutera imbere kugira ngo ibintu bishobore guhinduka mu byumviro kuko ntacyo dupfa ahakuru dupfa ibibanza n'amaposti kubera umuntu aziga kubaka inzu kugura umuduga kwideplasa gutunga umuryango mu bibanza bya politiki binashobotse imishahara y'abanyepolitiki ikagabanuka cyane hakaduga imishahara y'abakozi ba leta bato bato umwigisha gutyo bizotuma umuntu ava muri areka kuba ministre akaza kuba umwigisha akidoga kubera umusoro uba wisunuye n'abiruka mu bya politiki cyane bazogabanuka kubera aho bazaba bari hose bazaba batunganirijwe
murakoze rohero
ni ukuvuga ko kare na kare rero itandukanye hagati y'imishahara y'abategetsi bakuru bakuru wasanganya n'iy'abandi bakozi ba leta ari nazo byatuma umuntu nk'akarorero yahora ari umushikiranganji bamukwiye muri ayo mabanga yarasubira gukora akazi gasanzwe kaba nk'umwigisha yahora ari umwigisha akari umukozi wundi umuyobozi ahandi hasanzwe mugabo ubu ntibigikunda kuko usanga umuntu yadugije umushahara inshuro 10-15 adashobora kugaruka hamwe yarara ahubwo aca yumva imengo akwiye gukora ibyo ashoboye arabinge natembagaza ubutegetsi kuko agira ati ntasubiye hahandi sinzosubira kubaho nanje rero mba nibaza nti nkuko yarika bivuga inyishu ni iyihe nuko twumvisha abantu ko ubutunzi ntibuva mu mishahara y'abategetsi baronga ubutunzi buva mu buryo igihugu gikoresheje nko mu mwimbu w'ibirimwa mu mwimbu w'ibyo korogwa hanyuma ubutunzi bw'igihugu bukazamukira rimwe abantu bagahembwa benshi batera baduga niko byo tegereza kumera icyo tuma rero abantu bari muri leta nk'akarorero igihugu icyo ari cyo cyo muri Afurika uno munsi bubwira bafata ingingo bakavuga ati twe kugira twereke abantu ko twemera by'ukuri icyo twaje gukora turagabanyije imishahara yacu ihakwe kungana n'iy'abandi banyagihugu hanyuma ibyo bitume ahubwo twongereza imyimbo mu myaka 2-3 tudugirize hamwe n'ibyo ucufata uburorero nk'ibihugu bimwe bimwe tuvuga za Norvege za Denmark ibihugu bimwe bimwe aho usanga abategetsi mu bya politiki bahembwa amahera make gusumba abakozi bari mu cyo twita kariyeri n'ibyo ahubwo kuja kuba umushikiranganji kakaba nta kigoro ugize kubera uvuga uti jewe nashize imbere iciyumviro ngomba kuja kukirangura singiye yo kubera umushahara ni bimwe rero wari wahereye kuvuga usanga mu bihugu byinshi biteye imbere imishahara y'abategetsi iri munsi y'imishahara y'abantu bari muri kariyeri zisanzwe kuko yo igenda iriyongera uko umwaka uheze mugabe imishahara y'abategetsi usanga iri hasi ari nacyo gituma hari abantu bishika bakabagena mu mabanga akomeye nk'ibyo bishinanganje bakavuga ko batabyipfuza kireka iyo bumva bati ubu ndashobora kuja gukora icyo cyiyumviro nipfuza ivyo rero ni Daniel arabajije ati ngiye kubishikiriza mu bantu ni kwandanye tubiyaga dushimira umuntu wese aduha uburyo nk'iradio n'abandi benshi badukurikiraho bashoboye hose kugira ngo dusangire ibi biyago tubishire hamwe hanyuma turabe yuko turamura muri twebwe abantu benshi bumva bati ejo ntibizoba nk'uno munsi bagafata izo ngingo kandi bakazumva ko baziyemereye bonyine
tubandanye Fiston nawe nyine ari ku murongo wa telefone Fiston uratumva
ego ndabumva mwiriwe
ego irindi zina naho uhamagara uri mwiriwe
nitwa Irakoze Fiston ndi Bujumbura
ego ufite ikibazo canke intererano
reka nangurire ku ntererano hanyuma ndaza kumubaza akabazo gatoya
ego
icambe naguma mvuze ku cyerekane urabona yuko abanyepolitike benshi cyangwa bari mu nzego zo hejuru usanga bagira imishahara myinshi bigatuma benshi bahurumbira kujya muri politiki icambere twabona nk'inyishu izo rimwe kugira ngo twebwe ugaruka turi hasi turiko turiga tubone yuko tudakwiye kujya gusa muri politiki ahubwo ubuzima bwacu bashyira ingufu mu muri edikasi bisigure mu nyigisho kuva mu ntango gushyika hejuru rwose ikindi cya nyuma nako ukwishyira hamwe twebwe abajene cyane abanyafurika tukiri bato twumve yuko kazoza kari mu maboko yacu akabazo rero nagomba ndamubaze Francise nagomba namubwira ati nta kuntu abajene cyane we twumva yuko afite ibyiyumviro bikangurira rwose abakiri bato yobwira icyo bituma kwita nka koletisho y'abajene kugira ngo duhurire hamwe kandi duhurize ibyiyumviro kuko bitabaye uko ndumva umwese garajyana icyumviro cyiza agasanga byerera ku biro byose cyangwa byerera bari kwarakiganira n'umuntu muganarumwe ahantu hiyaguye kugira ngo ashobore kugiterera nagomba namusabe icyo kintu nimfe yuko cyoshoboka kuko icyo tugiye hamwe ndumva yuko tutera imbere kandi twuza n'ibyiyumviro bikomeye bikaba nk'ikigwanisho mbere abantu bose bakabona yuko iterambere y'igihugu rihagaze ku bantu bakiri bato
murakoze
sawa n'icyo ejo murakoze namwe
Francis
ni avuze byiza mugenzi nibaza ko nohera kuce yarabanje kuvuga ego kubera ni nkahagize ati ngo abantu nibamenyere y'ubukongo ngo abantu bize bafite ngo nk'amalisansi ngo boja kudandaza naho nyene bitaba byumvikana igihugu burya kugira ngo cigishe umuntu agere kuri nivo ya lisansi kimwigishe kugira agere ku rwego aho aheza amashuri ibyo ni kuvuga ko icyo gihugu kiba kimukeneye ayo mahera nk'ikiba cayakoresheje kugira ngo acaja kwisumamwo igihugu rero igihe bijya yahereye ko bwo kwenze kisa neza mu burimyi mu bworozi muri ibyo bintu bizana amahera erega ibyo bihugu bitunze niho byahereye uno munsi yageze aho biriko biraja mu rudandaza rukomeye rw'ibigwanisho n'ibindi kuko bafise aho bahereye nahungira nti igihe ibintu byo mu bihugu byo muri Afrika byo babifashwe mu ntoki n'abantu bafise ubuntu bazi neza icyo bagiye gukora bazi neza ko batagiye kongera agashahara bwo kwenze kisa mu bintu byinshi byunguka cyane amahera akaboneka ibihugu rero mu Afrika bashaka no Burundi ntibiragera aho byofata umuntu afite lisansi ngo bimute mu ibarabara ngo naje kudandaza biramukeneye akarorero dufite amashuri menshi muri iki gihugu abana biga ijana mu ishuri murabizi mwese kubera iki bige bishoboka ko abantu baheje amashuri baba bari kwarayerera mu ibarabara amashuri dufite amashuri arimo abantu bashika ijana muri Afrika henshi nuko si bikorwa rero bibuze bokora ahubwo habuze ukuritegekanya icyo nakwita planification abantu n'ibyo rero twe twatwiraza yuko byo duhuza
uwo yari Francis Rohero ayobora ihuriro ry'ibyumviro mu Vuma Orange gifuza ko abantu baganira politike bafatiye ku kamaro yabagirira yari mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo aho baganiraga ku ruhare rw'abanyapolitike mu guteza imbere ibihugu aho benshi basanga abo banyapolitike bajya muri iyo myanya bagamije kugira ibyo babona muri iyo myanya aho kwita ku nyungu z'abaturage baba bashinzwe kuyobora no kurengera ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubibutse ko tubafitiye andi makuru mu kanya isaha 12 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'isaha y'Ibujumbura mu Burundi nako mumbabare ni saa moya n'igice z'umugoroba ku isaha y'Ikigali no ku isaha y'Ibujumbura mu Burundi nshuti mwaye muduteze amatwi ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma dushimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi dushimire kandi na Fatuma Alimasi Kalala dushimire Laura twagira Yesu nawe wadufashije kwegeranya aya makuru akaba ari umunyeshuri wimenyereza umwuga hano ku ijwi rya Amerika
Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.